Sorry to you, my ex. Uba hundi meze neza ntavya masres. Ubu rukundo ndarurimo fresh. Now I fake like before nikumwe nawe my ex. Umwana ari soft, clean, beautiful and amazing. Ari ready kumurera anything. Ari simple, whoa, whoa, whoa. Yamana vibe yo kumwenyura. Narafashe ubutakirekura. Kubyukuri nje nawe turikundanira. Nawe, nawe. Oh yeah, yeah. Ufise nkanje naze duhaye. Oh yeah, nawe, nawe. Fiseng anje na de duha ye 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 ye. Grâce aux dégâts que tu m'avais fait, j'ai appris à être beaucoup plus fort. Merci de m'avoir laissé partir. Rivi comme Erewane et Narabironga Yumuti. Maintenant je veux bien. Umwana mshasha me très bien. She's so sweet, she love me like nobody. Anita Yeho better than you never did. Oh Lord, have mercy. Ali Simbo, wo wo wo. Yamana vibe yo kumwenyura. Narafashe ubutakirekura. Kubyukuri nje nawe turikundanira. Nawe, nawe. Oh yeah, yeah. Ubufise nkanje naze duhaye.
Oya nawe, nawe.
Oya nawe, nawe. Oh yeah, yeah. Ubufise nkanje naze duhaye.
Nawe.